Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda. Muri bene za nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki 18 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2017 muri komuna Frederic Nkurikije. Ubu naho rero n'umwanya w'ikiganiro muri sanga uyu munsi kwa mbere y'igenekezo rya 18 ry'ukwezi kw'icyenda bitekanijwe kwa kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kitaho agateka kazi na muntu kihweza icegeranyo cashikirijwe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu batatu bakoze itohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2015. Icyo cegeranyo gisaba ko sentare mpuzamakungu itohoza ibyaha byakozwe mu Burundi. Uyu murwi uvuga ko wasanze mu Burundi harakozwe ibyaha bikomeye kandi n'ubu bibandanya, n'acyo gituma usaba ko sentare mpuzamakungu ijejwe gukurikirana ibyaha bikomeye itangwa itohoza kandi ikanakubita intahe mu gahanga abazokwagirwa n'ibyo byaha. Leta ya Burundi yari yamirije ivyo birego, yongera irega abo bahinga baone ko basohoye raporo ya politike ivuga ibintu batumwe byifuzwa n'ibihugu bimwe bimwe byo mu burengero. Leta ya Burundi ivuga kandi ko abo bahinga baone batigeze babaza umutegetsi n'umwe muri Leta ya Burundi, ahubwo babajije abantu Leta ya Burundi ivuga ko arabagerageje gutembagaza utetsi bikabata ku amazi. Mbega ikintu umwibaza ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu eka ko kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajeje kwitaho gateka kazi na muntu ko yahava ko hava gashika ko aho karangiriza kwiga ikibazo cy'u Burundi n'ikihe. Ikintu abarundi kwitaho cyane cyane muri iki gihe n'ikihe. Ibirego byashikirijwe na Leta y'u Burundi bivuga ku murwi w'abahinga batatu bishyiramo mpuzamakungu bakoze raporo ya politike ishikiriza ibintu abanyamahanga bifuza mu Burundi mu bivuga ku iki. Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Njangwa Abeko Gilbert, umukuru w'ishyirahamwe en Europe ryishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe cy'amatora nyirizina hamwe n'inyuma yayo matora. Mwiriwe neza Njangwa Gilbert Abeko.
Mwiriwe neza Frederic Nkurikije.
Murakomeye.
Ego turakomeye kandi turashimiye Wada Amerika ubona yadutumiye muri iki kiganiro.
Murakoze gushiba. Turi kumwe kandi na Tasiya Sibomana, umuvugizi w'Urundi ruhande rwa Iprona rutemewe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati rushyigikiye kw'iryo tohozwa ryoba. Mwiriwe neza Tasiya Sibomana.
Ndaguhaye mwiriwe kandi ndaramukije abatwumviriza no mashina anama nongera nshimira radio yanyu kubona yiyumviriye kudutumira kugira tugire icyo tugiye kuri ibyo bibazo.
Murakoze gushima. Reka rero dutangure kuri mwebwe mushya ntahe Tasiya Sibomana, ingingo mwiteze ko ihava ishikirizwa na kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kitaho agateka kazi na muntu n'iyihe ku byerekeye ko ako kanama kosaba ko hoba itohozwa rikozwe na sentare mpuzamakungu. Ikintu mwibaza ko yava ishikirizwa n'iki?
Murakoze. Biragoye komono yiyumvira mu kibanza cyo ndi mushinga ntahe mugabo twoshobora naho tutari mu cubi cyabo kandi tutari muri iyo nama turashobora kwibaza icyo bahava bashikako. Twibaza yuko rero ubwa mbere na mbere baza gushigikira icegera cabajya baje gutohoza ko byaha siguhonyanga gatya kazi na muntu byakozwe kuva amagume yatangura mu Burundi muri iki kirengo cyo kuva mu 2015. Igituma twibaza ko babishyigikira nuko ari bo bagenye uwo mugwi wabo baje gutohoza, hanyuma tugasha twibaza tuti nta wimena amaso mu gihe ari bo bafashe ingingo y'uko uwo mugwi woza bakagena n'abawurongoye bakagena abo bizigiye. Ntitubona ibindi ngendo bafata atari kugira ababo icegeranyo cyabo batumye kugira amatohoza. Icya kabiri rero gica kiva kuri iyo ngingo ya mbere yo kubanza kugira icyari icyo cegeranyo ni uko nk'uko amategeko mpuzamakungu na cyane cyane basanze ko ibyo byaha ariko ko ibyaha bishobora guhanwa imbere y'iyo sentare mana bya mpuzamakungu ni uko boca batera intambwe gusaba ko umushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare yoheza agatanguza amatohoza nyezina kugira ngo bagaragaze ikese yuko ibyo bintu byabaye byarabaye ababikoze bagire icyo babazwa hifunzwe amategeko, bitabaye naho bahinyanyira ukundi kuko niko amategeko y'ugutohoza bivuga.
Etasiye z'Imana hari abantu benshi na leta y'u Burundi rimwe bavuga ko uyo murwi wahinga bawoni bakoze raporo ya politike bakaba bavuga ko batabaje n'umutegetsi wa leta bakaba babajije abantu baba hanze y'u Burundi bahunze igihugu bishobora kumvikana ko bashobora kuba bari afite aho bigamiye ayo makuru mwebwe muyavuga ko iki ibyo ntibibateye amakenga.
Ntizereka gutera amakenga kuko byayateye na mbere murazi yuko kuva akanama gakuru kawe nikajejwe by'agateka kazi na muntu gakorana mbere ntibwabaye bwa mbere nta na rimwe basiba kuvuga yuko gakoreshwa yuko gatamikwa ijambo gushika naho gashika kuri iyo ngingo yo gufata resolution ituma hashingwa ujya mugwi waje gutohoza. Icya kabiri gituma tugira amakenga nuko naho mugwi ushingiwe bagerageje gusaba leta yuko bokorana bagaheza bagafashanya mbere gutohoza kugira ba ukuri kuja habona atawuvuga ngo yarenganijwe cyangwa atawuvuga ngo habaye umwana n'ikinono leta yataye agati. Mugabo rero ibyo nibyo mvuga ko bitobuza amakenga ariko ka muntu yize amategeko nkaba mbere ndi umuvugizi w'umugambo w'ipfuna birateye amakenga mugabo ntibizobuza ko ibintu bibandanye muti gute ubwa mbere ho bavuga ngo ni cyegeranyo cya politiki aho ka muntu yize amategeko kandi yatohoje imanza ngiri mu bucamanza nkabushikiriza amanza umwe wese yagirizwa icyaha ararekuriwe kwisigura mu gihe rero abo boba babwirwa na leta cyangwa n'umugambwe uri ku butegetsi nabo baba bacuditse bavuga bati icyo cyegeranyo ni cya politiki none banki iki kugira ngo batange ibyemezo bitari bya politiki. Icya kabiri bavuga bati babajije abari hanze bashobora kuba bagirizwa ibintu biriya abari hanze bose atari kurenga karindwi nta leta cyangwa SNDD yo kwemeza imbere y'abantu n'amakungu kwabo bantu bose bafite ibyo bagirizwa
ariko mushya nahe
nabo nyine bari kuheza bakemera bagakorana n'uwo mugwi kugira nabo berekane bati abantu baho batwagiriza ibintu natwe turabagiriza biriya kugira ngo ubutohoza niko yamakora yamatohoza kugira ngo hashike ku kukwerekana yuko umuntu yagirizwa ibi cyangwa ashike kukumukura ku icyaha
mukanye gatoya munsi y'umunota
umwe none ga mumenyesha makuru cyangwa abandi batwumviriza ikosa turisige kuri yindi.
Ego mi mukanye gatoya cyane rwose tukiri kuri wetasiya hariho amaporo yigeze gushikirizwa mu nyuma bakavuga ko iyo raporo ivyo bari babonye mbere vyari amakosa ivyo ntibishaka kubatera amakenga mu gihe ivyo iryo tohozwa ry'ubu ryo bari meze ntari matohozwa yabaye mbere bagasanga atarimwo arimo amahinyo mukanye gato
je nakubwiye kabavugize umugambwe iprona si ndito ntidutwarire ibintu hejuru. Icya kabiri ka muntu yigeze gutohoza iby'imanza mvuga ibyonzi nakubariye ko yaba umushikiriza manza yaba umucamanza atohoza kugira arabe ko ibyo abitwara bamushikirije ari byo koko arashobora gusanga ari byo byose arashobora gusanga bimwe ari byo ibindi n'ibyo agashobora no gusanga byose atari byo mugabo kugira ibyo abishike ko yumviriza impande zose none wase ko yumvirizwa ninde ngira no nabo batohoza banse kumviriza leta canke abandi leta yo bivugira ihi bambewe
yego mbere kaje
nibaje rero kwitora ikosa n'ubwo ngira ni yaracegwa ahubwo ico bose aho bavuga bati tumamutongera umwanya natwe muduhe muze tubabari ibintu bimeze aho niho bobaye berekanye koko bagomba gufashanya n'abatohoza kugira abarundi n'amakungu bamenye ukuri n'ahandi
yego mbere kaje
kuvuga ngo ntibatubajije kandi ari bo babangiye urumva
reka tumuhe ijambo
ngora nayo ihagaze
reka tumuhe ijambo mushanahe Jangwa Gilbert Beko nawe ikintu mwibaza ko akanama kaoni kajejwe atekaza na muntu gahava gashika ko nikihe mbega murashike ko ko kanama kosaba ko hoba itohozwa rikozwe na sentare impuza makungu.
Murakoze kuduha ijambo twebwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki twaramaze kwiyamiriza kidacegeranyo twerekana neza ubuhinga bakoresheje yuko atari ubuhinga bwemewe mu mategeko agenga amakungu mu matohoza kandi turerekana n'uko kidacegeranyo ari cya politiki nkuko n'abanyapolitiki bamwe bamwe babivuze, turavuga ko ibyo twaneguye bikuru bikuru muri kiya cegeranyo nuko ujya mu gwibaboni wakoze udakurikije ayo mategeko agenga amatohoza kandi atavyemezo uwo mugwi werekanye ku Burundi ku mabi yose yoba yarabaye avyemeza ufise, kandi ukavuga yuko usavye sentare mpuzamakungu ijejwe gukurikirana ivyaha vyagahomera bunwa ivyaha vy'ihonyabwoko canke ivyaha vyabaye mu ntambara, yuko atavyemezo uwo mugwi washoboye kuronka werekana yuko ivyo vyaha vyabaye mu Burundi, ko rero utoshobora gusaba yuko ujya mu gwi mpuzamakungu woshobora ujya mu gwi ujeje gutohoza no guhana abakoze ivyaha nk'ivyo, ntibyari gushoboka ko basaba ujya mu gwi yuko ukora ivyo bintu. Icyo twizeye cyane cyane muri ijya nama nuko yaoni ibereje neza, nuko twizeye yuko kijya cegeranyo kitokwakirwa kandi kitoja no ku kiranga minsi cy'ibyo biga twasabye umugwi
mushanahe
bijya bintu bitoja urutonde rw'ibyo bahava biga.
Mushanahe njangwa jibebe mwavuze ko namwe mwashyigikiye icyiciro kivuga ko ujya mu rwiwawe wakoze raporo ya politike imvo ku bwanyu abahinga banonosoye ibyerekeye amategeko bo bafite kugira ngo bagire raporo ituzuye n'ikihe ku bwanyu.
Igituma babigira si kindi ni ibintu biyumviriye kuva kera kandi bafite intumbero yo guhengama cyane cyane bakoreshejwe n'ibindi bihugu mpuzamakungu bimwe bimwe byoba bikomeye bifite inyungu muri iki gihugu cyacu, kuko demokarasi baremera yuko tuyigira mugabo iyo hageze yuko ijya mu ngiro mu gihugu cy'u Burundi ugaca utanga barafite imigwi bakoresha kugira ngo bahungabanye umutekano, bahungabanye demokarasi, banke yuko u Burundi bubandanya butsimbataza demokarasi, butsimbataza intwari ibereye, butsimbataza ubutungane kuri bose. Ibyo rero nibyo bituma kuko babara abantu bakenya bakoreshwa, hanyuma rero bigaca bituma badashobora gufata intumbero itomoye ngo bajye hagati na hagati. Ibyemezo uwo mugwi wavuze uvuga bitegerezwa gusuzumwa ku kibuga cy'u Burundi, biboneka neza yuko uwo mugwi uhengama kuko ntiwigera werekana neza ingene waba wategerezwa gukora ngo werekane n'amasura avuga aho icyo cyaha cyabereye n'ababonye aho gikorwa n'abagikoze.
Mushikanahe njangwa jibebe ko hariho amakuru abantu bavuga ko iyo leta y'u Burundi yemera kwimurwa ikorera mu gihugu ibirego byo kuvuga ko utabaje leta y'u Burundi bitari kuba ari ikibazo muri iki gihe aho muhavuga ko iki amasegonda 30 nyarutse.
Twebwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyaha bya politiki turabona yuko ku byerekeye u Burundi na cyane cyane n'umugwi wa ONU n'umuryango wa ONU haracyari ikibazo gikomeye cyane, kuko urabona nyakubahwa mumenyeshamakuru Frederic Nkundikije mu by'ukuri ONU mu kubwira ikore neza yatezwe gukorana n'umuryango wo mu bihugu bigize uburasirazuba ugakorana na CIRGL ya Conference Internationale de la Region des Grands Lacs, ugakorana na n'umuryango wa Afrika Union Africaine kugira ngo bashobore ubwa mbere kubona yuko n'abanyafrika bafite uruhara mu gutunganya ibyabo, ariko ni ifata iya mbere ikoresheje abantu bamwe bamwe bakoreshwa n'ibihugu bya Buraya cyangwa bakoreshwa n'ibindi bihugu byoba bifite inyungu muri aka karere kugira ngo baze guhungabanya babuze intwaro za demokarasi uko zitera imbere muri Afurika. ibyo rero nizo twebwe tutemera mu mashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki. Turabona yuko ni yokwimijyambo n'imijyambo abanyafurika kandi igaca ivuga ko ihagararira agateka kazina muntu, ugasanga n'amashyirahamwe ari mu gihugu hagati nk'ubu nka za onerope CNDH cyangwa amaminisiteri y'ibihugu araba iby'agateka kazina muntu, ugasanga ntibigera bemera yuko ibyo byegeranyo niyo babikoze biza mu gihugu hagati bikabanza bigaharirirwa ko bakabiharira ko bakagira icyo bashyikirije, bakaraba n'uko n'uwo bayagirizwa yuko yakoze icyaha yuko yagihaniwe. Rero baca bafata iya mbere mu kugira ngo bavuge ngo leta ngo yari aho hose agateka kazina muntu, batiriwe bararaba n'ibiti byiri uwo mugwi ufatira ko byose, kuko uwo mugwi wafatiye ku bantu 500 wabagize baba hanze abantu 500 ku bantu imiliyoni 11 cyangwa 8 boba bageze kubazwa ibintu, ugaca usanga ntibigera babaza
njangwa. Icyo kibazo turakigaruka ko reka turakigaruka ku icyo kibazo. Reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandaje kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Samuel. Samuel, mwiriwe neza? Samuel, muratwumva?
Yego, ndabumva. Amahoro neza.
Amahoro neza. Izina ry'ikirundi ninde?
Bo, Nikundana.
Nikundana, muri hega Nikundana?
Bo, ndi mu Burundi, mu gihugu hagati.
Yego, mwe, murafite ikibazo ku byo turiko turashikiriza byerekeye cyane cyane ikibazo cy'u Burundi kiko cyihwezwa na Kadama akabonekajejwe agateka kazi na muntu. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo?
Bo, hari kibazo dufite n'ikibazo.
Yego.
Abona ge mabwe ndere mu ndamuke za batumire.
Ye barakumva duga ku ijambo.
Bo twese rero nakamaje kubikurikirana hafi aya madambo atumire bose bavuze. Ikubuga je kibazo nagize ni kimwe. Kanse yo mane yavuze ko akana makasa de tayi Burundi kugira ngo bashobore kuva kwani mu Burundi ngo reko yabyanka. Ariko dore ntebe bakitwa kimwe ndaniko ite yari yabyanse akaba tuzi ko hari amashyirahamwe yigenga atahegamiye bya politike bari yahamagaye ati mudufate icyegeranyo bararahira. Yongeye kandi bega kubera iki abo bahinga bobo tuziko turabiraba neza mu cyegeranyo boba barakoze barekanye ati aya mazina yakozwe na leta cyangwa aya yakozwe n'abajya abantu bakoze imigumuko bagahamagara abenegihugu kugira ngo kugira ngo wiyamirize ize bigatewe n'abenegihugu. Aho rero twiza tuvuge nk'abenegihugu ejo turi ku kibuga turi ku rubuga babe baza badushikire batubabe imbega ahantu yari byagenze gute bafise abantu banga kuko uno munsi hari abanyepolitike benshi ndabika ndabavuga yuko ngo abantu badimiye bapfuye kandi abantu babaho so gasana ko bavuga amazina kugira abantu
ikomeye
ari hari uburaya ariko yavugira umunyagihugu w'ububanza umunyagihugu w'ubucitoki ngo yemeze ko nuko ntazi ukuntu abayeho ntazi ukuntu aryama.
Ego mereka
n'ukuri hari umunyagihugu kuko batavugira ibintu atari byo bikatubabaza. Baje bagere ku rubuga bafite ku rubuga
Egome mushana Samuel nikunda naye kaduhe ijambo bashye ntare turi kumwe bagira ico bishuye. Reka dutangure ku mushana naye tasiyansi y'umwana. Ibibazo mubaje nibazo bibiri cyane cyane ikibazo kibaza niba abo bahinga bawone barashoboye gukorana n'amashyirahamwe atanyuza politiki afite mu Burundi, eka niba kandi barashoboye ku kwerekana abakoze ubu bwicanyi haba leta y'u Burundi canke imirwi muvuga ko yagumutse mu Burundi. Duga ku ijambo umushyira nta leta science bomana.
Murakoze Samuel Roger barije ndabyumva n'ibibazo kandi cyiza. Ikibazo cya mbere ndagifatanya mbabarire menyesha makuru n'ico njangwa Beko yavuze yuko mu bisanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu ntiryategeza gukorana n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika, ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika mu buseruko, ishyirahamwe ry'ibihugu by'amaka karere k'ibiyaga binini n'ibindi. Jewe ndabyumva gose kandi nagira ndamwibutse ko zaba ingingo arizo resolution zafatiwe mu kanama gakuru ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ariyo Conseil de Sécurité des Nations Unies aha biba bifatwa ku izina ry'amakungu yose kandi n'ibihugu byo muri Afrika bimwe bimwe biba birimo. Nicyo kimwe n'ingingo yatumye hashinga ujya mugwi yafashwe n'akanama gakuru kaoni kajejwe iby'agateka ka zina muntu. Naho nyine narabizi neza ibihugu byo muri Afrika birimo kandi atari na biki. Isigura ko rero ibyakozwe nkuko bivuga mu Gifaransa byangaja abo ayo mashyirahamwe yandi yose ari mato mato ugereranije n'ishyirahamwe mpuzamakungundi. Nje ku kibazo cya mbere cya Samuel ati ko Leta yarangiye ko bakorana mbe none boba bararekuriye amashyirahamwe atawegamiye mu bya politiki ngo agire icyo avuze. Nagira ndamubwire yuko iyo Leta yanse ko umuguyu cyangwa ubundi badashika mu gihugu ni ukuvuga ko n'umunyagihugu ari wenyine cyangwa yabajewe cyangwa ubundi abo bantu bataba bakibonanye mu gihe ari ku butaka bw'u Burundi kuko ntibaheza ngo baronke uburenganzira bwo kuza kutubaza twe turi mu gihugu. Kiretse baba barabicishije mu nyandiko kuko ibyo hari habarigitse ariko menye ko n'ibyo mbere Njangwa Beka yaje kumugaragariza amashyirahamwe yiyita ko adaharanira ibyiciro bya politiki na marimwe n'umugambo uri ku butegetsi kuko nayo nyine yiyamirije umu igenwa ry'abo bantu ariyamiriza ko batokorana na Leta y'u Burundi nabo nyine gushika n'ubu munsi murumva yuko ururimi rwa Beko rukiri rwa rundi kuva iyo processus igitangura. Icyo gituma rero icyo kibazo yo kibaza abo ba Beko hakibaza na Leta y'u Burundi. Icyanyumansa niba kivuze yavuze ati ndebarerekanye amakosa yagizwe n'abadacuritse na Leta niyo basoma baza kwibariza abo banyagihugu nk'uko abisabye. Emwe na jewe ngo nacyo kimwe nawe mugabo ushaka kibazo biguma ari cyakindi. Mbega none ayo makosa yoba yagirizwa abatavuga rumwe na Leta ko Leta ariyo yari kubivuga cyangwa umugambo CNDD cyangwa abo bacuditse cyangwa umunyagihugu yoba yaragiriwe icyaha iki cyangwa kiriya mu gihe rero Leta itemeye ko abo bantu baza kubaza abacanke bariya ikosa riza kurinda abanyagihugu rero nibamenye aho ikibazo kibarizwa n'ahandi bobo amatohoza niko ategereza kugenda kandi nuko nabivuze byararengerana kuko barya kijya cegerano navuga ko ari ndinkebuze n'ahandi amatohoza nyezi na ntagirwa n'ujya mugwi kuko agirwa n'umushikiriza manza mukuru.
Reka tubaze n'umushyanahe Njangwa Gilbert Beko nawe nyine agiye cavuze kuri ibyo bibazo bibiri bya Samuel Nikunda na mukanya gatoyi cyane gose umushyanahe Gilbert Beko Njangwa.
Ego me ujya mugwi baboni ntibajye mu Burundi n'ibintu biboneka hanyuma iyo utaje rero no kuvuga yuko ibyo wakoze biba bintu bidatomoye kandi bitari ku rutonde bidakurikije ubuhinga. Ni ukuvuga yuko rero uko itohoza ryo mu gateka kazina muntu riba bategerezwa gushika mu Burundi kuko batashoboye kuhashika rero ibyo ntitubirangira ko ni ukuvuga yuko raporo batanze aba ari raporo atari yo rero iyo raporo ntishobora gufatirwa ko mugabo twebwe ntiduhakana yuko oni ifite uburenganzira bwo gusaba yuko habaho umugwi wayo ugira itohoza ku byerekeye agati y'akazina muntu mu Burundi ariko turemeza yuko uwo mugwi uburyo bwose yo uje utegereza gukorana n'ubutegetsi bw'i Burundi ugakorana n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki akorera muri ibyo bisata byo kurwanira kwagateka akazina muntu kubahirizwa mu gihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu yabakorera mu Burundi akorera muri ibyo bitata nayo nyine bakayabaza. Hanyuma rero hariho uburyo baheza bagafata iyo nkuru bagaca bayiraba yuko habayeho guhohotera agateka akazina muntu ko ari aba Leta boba babikoze cyangwa byoba ari ibyaha bihanwa n'amategeko mpanabyaha ko Leta rero yoba yarirengagije guhana abo barakoze ibyo byaha. Ibyo byose n'ibintu bijyanye n'ibyo bita gukarishya infraction ni ukuvuga kuraba yuko ari agateka akazina muntu kahohotewe kuko agateka akazina muntu kagirizwa yuko kahohotewe mu gihe ari abantu bakorera Leta ikaba yarabigizemo uruhara hanyuma babikoze baba abari mu ntwaro baba abajejwe umutekano baba abasirikare naho yoba ari umukuru w'umutumba yoho tiragateka ku muntu hanyuma leta ikabirenza ku ruho rw'amazi ntibahane
icyo ni kibazo nibaza ko muri kiganiro mushanahe njangwa biko kiba kigaruka icyo ni kibazo kiba kigaruka reka
berekana ibyo bintu nicyo gituma mu mashyirahamwe adahanije igitabo bya politiki tuvuga tuti ujya mu gihe kijya cyegeranyo sicyo ahubwo nibabireke
ndabasabe mumpe nyishu ngufi ngufi cyane rwose akanya karihuta mushiga ntaye njangwa jibebeko reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire. Desire muri we neza
cyane.
Desire matumva
ndabumva rwose n'amahoro
n'amahoro muri hehe ga Desire
ngewe ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
nitanga
nitanga murafite ikibazo murafite icyumviro ikibazo kigufi
uko nanyumva kabazo nagomba kubaza unya iza amategeko nagomba ndamubaze mbeho ko mbona ari ateganya bavuga yuko ngo basi yuko leta ngo yatse ko bikorana niyo bishika leta ikemera ko bikorana byari kuzana inyungu nziza ko tubona na leta yo bitinya yuko yaba yagirije ibyaha mbe yuri kuragira amatohoza irakunda yuko mukorana n'uwo uri kuragira ko amatohoza nyine nicambe ni kurikirana kumbambaze mbeko tubona ni nayo nyene iyo hagize ibintu by'amakonflit zaduka ino muri Afrika usanga iza kugira ngo icya irabishira ira ku maherezo ariko ugasanga turabye nko muri za Cote d'Ivoire ntacho bashika kusanga haguma naho nyene hari akajagazi mbe mujya two matwiko kwizera uko ni hari ikintu izo dufasha cyane mu rundi cyangwa ibazo twebwe na nyene abantu twashobora kuzobyike muri atuka cyaha kina cyangwa gombambaze nagombambaze ndatomboye ko harimo onya atereke ya societe civile yavuze ngo kujya cegera nyongo baraciyamije ngo kuko ngo cyari cegera nyongo ngo cha politiki kiye mujya mutanzwe nk'ubunya ndiko ndumviza nagomba acha dusigura ko iryo jambo yavuze ngo baraciyamije kujya cyari cegera cha politiki adusigure icegera nyongo cha politiki icyo gisiguye murakode kuko nk'ubu turiko turabyumva
Mura koze Desire ni tanga rika duhi jambo mushanahe Tasien Sibomana agira icavuze mu kanya gatoyi cyane rwose ni ibibazo bitatu ushobora gukoresha munsi y'umunota umwe kuri byose
ndagira ngaruke ku bintu njangwa avuga birasa washaka mugira ndagira mwibutse yuko namubariye ko naciye mu kazi ko gutohoza ibyaha kamushikiriza amanza navuze ko mugihe hari uwitwara abitwara barabonetse abacitse ku icumu hari ababonetse abandi barapfuye ibyo byababona kamenze niyo basisi niki none habonetse abitwara barashobora kwitwara bakarenza urugero canke bakanabeshera umuntu byamba byabaye mu matohoza twarabibona none uwo muntu babeshe atemeye kwisigura uwo mushikiriza amanza azamenya gute ko bamubeshe canke batamubesheye none ikosa n'uwitwaye n'umushikiriza amanza yatanguye amatohoza cyangwa ikosa n'uwase kuza kwisigura kandi bumva hari ibyo bamwagiriza cyangwa iyo banyiyotsa nibaza rero yuko njangwa tuvanga ibintu niyo babona ko icyo cyegeranyo kitabarije bose nabivuze si cyo cya nyuma kuko umushikiriza amanza abaza bose n'imbere ya sentare nuko nyine ndarera ahubwo ntahanure leta kuko we wavuga ngo ntari mu mashyirahamwe aharanira ibyiciro bya politiki naho tubona bavuga ibya CNDD-FDD gusumba uko nayo nyine ibyivugira nibagerageze bahanure na leta bishoboka bakorane n'uwo mugwi kugira ngo ejo ntihavuke ibibazo ngo bahanya babareka abandi batohoze bose wakoze icyaha wese agihanigwe
abarundi amasegonda 30 ku kibazo kivuga ko kenshi ata mahoro azanwa n'urwego rwawe n'icanke onu igiye muri ivyo akajagari yatanze akarere ko muri Cote d'Ivoire amasegonda 30 ku kibazo
n'ibyo cyane nakare kajya nk'umwera donc no kuvuga yuko akavimo hana kazi mvurihisi ibibazo birinda bifatwa n'amakungu kubera byananiye abanyagihugu canke abajejwe kurongora ico gihugu n'ahandi leta biri kugira itorere nyinshi ibibazo byose ibifashanije n'abandi byega baba abanyapolitiki baba amashyirahamwe adaharanira ibyiciro vya politiki yaba amashengere ko uwo wese canke ishyirahamwe iryo ari ryo ryose rishobora guterera ku neza y'igihugu ivyo nivyo vyabutse ica kabiri hariho ibi bibazo vy'ubutungane niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu nagira mbwira abo bariko barabaza na njangwa beko n'abarundi bose batwumvirize kandi n'abandi bose hariho amategeko y'igihugu hakaba n'amategeko mpuzamakungu kandi Burundi bwateye ko igikumo mu gihe rero ibyaha bikozwe ntibihanwe n'amategeko y'u Burundi kandi byinshi yategekanya ingene bihanwa bikaba ari ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu cyangwa amasentare mpuzamakungu ibyo bica bikogwa n'ayo masentare kubera leta ego bi bazananiwe gukoresha ubutungane
ego minamwe mushyanahe
nje turimo naye handi twese yabutungane bwacu bwarakoze abage bayici wabana banyorojwe abana bari ko rahotugo bakaba babona ko imanza zabo zikurikiranwa tacha twari kuja kurondera hanze ntanu wari kuja kwitwara muri
reka ndabasabe mumpe inshungu fingu fichane gose mushyanahe njangwa JBRB ko kuri ivyo bibazo byabajijwe na Desire ninta nitanga duga ku ijambo ibibazo hariho ikibazo kivuga ko igihe cyose ONU igize uruhara mu gushaka gutora inyishu z'ibibazo mu bihugu cyane cyane muri Cote d'Ivoire avuga ko akaje ari kabandanya akaba yavuze kandi yuko akaba yabaje n'ikindi kibazo mwebwe yabaje cyane cyane cegeranye kugira ngo musigure cyane cyane ico icegeranye cya politiki kivuga ku Barundi benshi ngo ntiwumva icyo ari cyo duga ku ijambo
murakoze cyane erega urya tatye ibyaba ari karavuga abivuga bizi neza hajya amashyirahamwe adahari n'ibyiciro bya politiki arafite intererano n'iminya atanga nicyo gituma iyo tuvuze yuko ari icyegeranyo cya politiki ni ukuvuga yuko aba ari icyegeranyo kidakurikije ubuhinga ari icyegeranyo kijya mu nzira itari yo kandi kidakurikiza uburyo amatohoza yo mu gasera zina muntu agenda n'uburyo bavuga icyaha ingene cyakozwe n'uwagikoze n'utegeza kugihanirwa ibyo byose abirenga kabizi mugabo hariho icyo bitwaze iminsi yose yuko twebwe ngo turi amashyirahamwe avuga cyo kimwe ngo na leta ibyo byose ni ukubwira ngo bahubye abantu ntibatwumvirize bakibaza yuko ibyaba ari byo byama biri imbere ariko ikibazo kibagiye n'umwenegihugu nabyumve neza yuko kiriya cyegeranyo ari cyegeranyo cyononye mbere cyagombye no guhungabanya umutekano mu gihugu guteranya kuvuga ibintu bidafatirwa ko kuko nta n'amasura bahari urumva hari n'ikindi nacyo cyatse Sibomana yavuze ngo hari habitwaye twe nk'uko tuzi kandi nawe nyine nazi nuko igihugu cy'u Burundi kirafite ibwirizwa nshingiro bitegekanya neza iyo umuntu yakoze ibyaha ingena hano naho yari kuba ari mu nzira yo kugira imyigaragambyo yemewe n'amategeko haba hariho ayandi mategeko arimo ibwirizwa nshingiro avuga neza iyo umuntu yononye ingena aheza agafatwa leta y'u Burundi rero yafite abantu yagiriza ibyaha bakoze ibi byaha byo gushaka guhindura ubutegetsi ibi byaha byo gusitura amazu cyangwa guturira imizinga guturira abantu ubwicanyi ibyo byose amategeko arafite ingene abitegekanya rero nta ari hehe bacibwa urubanza nande kandi mbega uwabacira urubanza urwo rubanza rwabo waraciwe mu Burundi
Mushyanahe njangwa Gilbert Beko
urubanza bamuzaniye ntaruke n'uruhe
reka ndaguha amasegonda 30 reka ndaguha amasegonda 30 ugice usozere wishure ku kibazo umuntu utari muremure reka ndaguha amasegonda 30 ugire icyo uvuze ku kibazo cabajijwe na Desire Nitanga avuga ko igihe cyose ubu igiye gutora amatati mu bihugu bimwe bimwe nko muri Cote d'Ivoire akajagari kabandanya amasegonda 30
igome mugabo kinovuga jewe gucyonye nkuko yavuze ishyirahamwe mpuzamakungu ni rafite akamaro kanini cyane kuko ni ishyirahamwe ririmo ibihugu kandi byiyemeje byo nyine yuko bizokorera ku mategeko abihuza ariko icyo gusa tutemera ni uko ni kenshi iraba abantu ituma ibarabe neza ibatohoze ko imenye yuko atari abantu baba bahengamye bariko barakorera ibindi bihugu mu guhungabanya amahoro n'umutekano wo muri Afurika.
Ego mereka tubibutse inshuti mwese ko mwe kumabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Emile 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 muri hehe?
Amukije abakimire gende bujumbura.
Barakumva izina cy'ikirundi ninde?
Yego je nagomba mbaje ubandire. Je numbije ibintu ndeko ekonjangwa. Ibintu ariko aratangaza. Numbije ivuga. Akatsa avuga yuko ari umuntu ari muri societe civile. Yo no mu Burundi arayeye ko habaye amazi. Yo nyanda mu majiti bati. Ndeko niyo ndaza. Nagomba ndakubaze uni ikise inyungu iyihe kugira mbese ntibabikora ku isi yose muri Kenya ntibarenga kujya perezida akagenda kwisukura ama basanze atangorana ku isi bitagi yo nagira mpanure ku Barundi bose bamenye gutandukana sosiyete sivire kuko baheruka sosiyete sivire ivugira abanyagihugu none deko baretse tukamenye abati ama nagomba shimire umushinga nayo tatya ageze arahanura yari cyo mushimire antu ntarumba amajambo akunda kuvuga ku yadi ageze arahanura kugira abantu basire banwane
murakoze Emile reka radio ni jambo kandi we ni bunywanyu radio y'u America Jean Luc muri weneza mwitwa nde igikirundi Jean Luc
ndwayo
murafite ibibazo murafite icyumviro mu nyarutse
ego murakoze genda fifi kibazo nshikiriza batumye ubwambere ho nagomba mbaze uwo Tashyano Tashyano Sumana ntihenze cyane yarabaye umwe mu bacamanza b'igihugu cy'u Burundi nagomba ndamubaze kuko nk'uko yayivuze kizere bikonjangwa igihe Leta yemeje abantu bashatse gutembagaza igihugu nk'uko byabaye no kuri Buyoya n'ahandi Tashyano ari umutungane ari umuntu yari agezwa akarere nagomba ndamubaze yuko abo bashatse gukubita kudeta Ubuyoya ko babatwaye miliyoni
gihe
yari umutungane canke haduhe umuco cyahindutse akiri umutungane uno munsi n'icyo gihe mbega umuntu akubise kudeta uwo mwakiriza yombi
yego mereka
gusenyura ubutegetsi bw'itore na cyane cyane nuko icyo gihe cya Buyoya bari utungane bwari yari kudeta iturutse ku nguvu
yego me murakoze
nawe nyine yari yagutoye ku nguvu icya kabiri nacyo ikijyanye n'iyo raporo no hapa mvuga kwihengame kuko nta muhinga yovuga yuko yakoze ubuhinga mugabo agakorera ku bantu atabona abantu bari fictife ngo bavuganye ku matelefone ikindi nacyo bakavuga bati abantu abo bavuganye babatoye ku nkengera z'igihugu cy'u Burundi ibyo bintu bumve namwe ko harimo ukuri ahubwo jewe numva neza ko ari nk'urusaku kuko nta buhinga bwagiyemwo babajije abo bashatse babandi n'ikimenyamenya bari guca ku bajejwe intwaro bakamenya batabo bantu babajije ibanaka baravuga ukuri kuko ejo canke hirya y'ejo hatoma umusuma aje kwiba ubu rero kubera ibi n'ibi ngo akeneye yuko urubanza ruja muri oru
ego me reka tumuhe ijambo mushya nawe Jean Luc ndwaye reka tumuhe ijambo reka tumuhe ijambo Tashyano agira cyakwishyuye wabaje ibibazo nka bibiri reka tumuhe ijambo mushya nahe Tashyano umunota umwe kuri icyo kibazo hanyuma Emile yabaje ikibazo mushya nahe Njangwa Gilbert ko nawe nyine turamusaba agira umunota mwishyuye mu munota umwe reka dutangwe kuri mwebwe mushya nahe
nagira nyishyuye ikibazo kimwe na Beko yagarutse ko nawe nyine ndwaye abajije ati kubera babajije abari hanze nta buhinga bakoresheje nagira ndabibutse baze barabanza gusoma n'icyo cibiranya kuko hari abavuga kubera ibishanke biriya mugaba atanagisomye Beko niyo baragisomye abo bahinga barabanje kwerekana amategeko bisunze mu gukora akazi kabo icyo bise le droit applicable mu gifaransa barerekana amateka n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwasinye ko ubwateye ku mukono menshi cyane baragira igice cya kabiri bati mbega hamwe ibyo byaha byo bari ibyo byo kwagirizwa nde cyo kwagirizwa bande icyo bise imputabilité mu gifaransa icya gatatu baca baravuga bati mbega ibyaha byakozwe n'ibihe barabica ku masonga bishika nka 8 ubwicanyi kunyuruza abantu gupfungira abantu busa gutuma abantu bahunga kuboreza gufa abantu kwibyaha byo gushurashuza abakenyezi nawe ibintu nk'ibyo byose birimo niba rero abantu barabisomye kuko nabivuze ni metodoloji no kuvuga ubuhinga bwakoreshejwe nibaza batari Beko yobunegura imbere y'abandi bose uko naba expert basanze bakora n'ibyahande si byo burundu
ari kibazo umushanahe Jean Luc
ije rero basomye barabona
ko duga ku kibazo mu masogona 30
uriza no uko umuhinga aratohoza n'umucamanza aratohoza n'umushikiza amanza aratohoza mugabo hama haba confrontation no kuvuga guhuza ibyemezo
ego masogona 30 ubushanahe tatien ikibazo cha Jean Luc kibabaza igihe mwari mushikije
leta n'abandi batavyemera ko baza kubumviriza inoka samprandra ne nibo banse kwiregura canke gushikiriza ibirego barega abandi icanyuma abajije ati mbega ko nabaye umushikiriza amanza eske abagize ku deta abuye canke abandi narabajanye imbere yawe ne ubwa mbere ubwo bashatse ubwi wanje ica kabiri intwari canke ya iyo hari abagombye kutembagaza ubutegetsi murazi yuko bahanwa n'ukwicwa hari habicwa byarabaye ahandi urabiba kandi n'ubu none hafunzwe abarenga 100 none abishe umwana wo kwa Mbonimpa umukwe bakamuhatsa abishe babana b'amahatsa mu kibitoke abatwaye giremagira amategeko yigo abaheruka kwa Revu abatwaye bamugore muri igiteka n'abandi n'abandi todondagura abo bari imbere y'ubutungane koko amatohoza ageze reka tube tureka kugira ibintu byo kwirengagiza turabarundi ibintu byabwo n'abarundi
bera
bikorerwa bene wacu abo rero bacitse ku icumu abahuza abantu muri ubwo buryo bariho baba hanze baba ngaha abo rero baremeye baravugana abo bandi bavuga ko bakorewe amakosa batemeye kuvugana n'uwo mugwi birabasha kuko uwo mugwi wari uje gutohoreza bose kandi nidukene yuko hano yukureka ukareka bariya twebwe aho se duhagaze
ego mereka njangwa Gilbert Beko namwe mushyo kibazo Emilia bajije mbega uyo murwi wawe ni mu kuvuga ko wakoze raporo ya politique ihengamye inyungu iyo murwi wibaza ko irihe nikibazo musana bishubiye ntumuki mare ku mwanya munini cyane rwose musi ubunotumwe duga ku ijambo
oya ujya mugwi warahengamye rimwe biboneka kimirwa ndabikiramo murasoma raporo muca mubibona kandi twararonse n'umwanya wo kubishikiriza bikwiye yuko hengamye werekanye isura inyungu wo bufitemo nazivuze nazo nyene yadumvise ariko igikomeye cyane hari ikibazo cyabagiye ati ara ndega bujya Beko yo kwemeza yuko atamabi yabaye mu Burundi nagoma ndamubwire yuko mu 2015 haramaya mabi tutari twiteze aho umuntu yazira yuko ari mu mugambi kanaka akicwa yewe narabonye abajene nk'ubutasefi bomana ariko aravuga ngo umwana wa Mbonimpa cyangwa ngo Mbonimpa yararashwe atavuga ati biri nyamitwe nawe yararashwe icyo nico dupfa n'abanyapolitike kubera batavuga ukuri rero ko atavuga ati bikomagu yararashwe ko atavuga ati generale Nshimirimana Adolphe yari yishwe ko atavuga ati Misago umujene w'imbonerakure yishe yitwa Olivier Nkunda bashaka bakamwica itariki 28 z'ukwa 4 mu 2015 kumutakura ko atavuga Sungura Gabin hatingira avuga ati Misago Leonard yarishwe uko tavuga Hakizimana ko yishwe umujene fiye Brema yitwa Jacqueline yishwe bunyamaswa yishwe ngo ni uko ngo ari mbonerakure ko tavuga abapolisi bishwe urumva rero icyo ico dupfa ni uko badashaka kuvugisha ukuri hanyuma ubivuze bagaca bavuga ngo ngo akorera ubutegetsi nituvugisha ukuri rero yewe ikintu Brema mpagaze ko nyakubaho mumenyeshamakuru kandi Tatiana Sibomana afite uruhara runini mu kuvugisha ukuri kuko urabona arafise n'uko ugenda bapfa umugambi muri Iprona agaca bitanga no kurwanya CNDD-FDD na kandi yaratowe ari umushingamateka aho Sibomana n'umushingamateka kuko yaratowe mu ntara ya Gitega yanka kwinjiramo sinzi ko yanka CNDD-FDD cyangwa yanka abenegihugu bamutoye ariko ikintu cy'ukuri nyakubahwa nuko Sibomana
yoreka kujuragiza abenegihugu akavugisha ukuri kuko amari yarabayeho ariko naho yabaye nukumenya neza uwayakoze.
Ego Amerika
itohoza naryo ntirikogwa gusa n'umugwi wawoni ariko nagomba ndabamenyeshe yuko amatohoza yabayeho najewe ntari leta narakoze amatohoza abo bantu bose ndiko ndababwira n'amatohoza nagize. Ikindi nacyo nuko tuzi neza ibyakozwe bibi rero
egome mushya nahe njangwa jibebe ko ndabona kanyere tujangereka twibutse abari kora twumviza ko muri ko murabandanya kumviza radio nkijwe ya Amerika turi kumwe na Emmanuel mwiwe neza Emmanuel egira telefone mvuge cyane muratwumva
ego turabumva
egira telefone cyane gose murafite kibazo murafite cyumviro mu kanya gato
ngo jewe mfite cyumviro akomba mvuge
egera telefone uvuge cyane
ndakumva yabumva mwene munyo
egera telefone uvuge gutyo utavuze gutyo turaha telefone uwundi munyo wanyarindiriye nyaruka cyane gose nyaruka mukanya gatoyi cyane gose mbe izina y'ikintu ndinde
dusenge
dusenge duga ku ijambo dusenge
ese icyo nagombe mvuge urumva nagomba gushikiriza kuri ico cyo gikane mu rufo mura naga fuka nako fuka sero ricyumvira cyane mvuga nti ndabona icyapo ya trowe nawon eso gatike katina muntu ashaka rero mvuga bari ku butungane bw'umuntu bwikore kuko burabishobo no muri ku itere nibwo bubona ibiriko biraba kandi burabishoboye.
Murakoze Emmanuel Dusenge kucimvira bushikirije reka duhe ijambo kandi Gedeon muri beneza
namara mara
Gedeon mwitwa nde izina kirundi
sanitwa ndabakenga Gedeon
ndabakenga Gedeon murafise ikibazo murafise cyumvira duga ku ijambo
nagira mvuge ku ibyo icyo cyegeranyo ni yatanze ikintu cya mbere ndabanza kunenga ubu ni ikintu kimwe kuko ariko bisunga ibintu bibaye ejo bundi tuvuge niwe mabi yarabaye mu Burundi yabaye uno munsi cyane dukorera muri 2025 yatanguye guhera mu 2025 kuburyo gushyika na 2025 rero icyo nabandanya mvuga ku icyo nyine wahereye muri 2025 jye numva umwenga si umuti ahubwo nacamba nakumenga hariho ikindi mumbure bagendereye ariko rero naho biri uko jye tushyigikiye nk'umuntu yakoze ikibi iki cyangwa kiriye ko atohana niba yari ishaka gukiza Uburundi nuko yohera kuva ubundi mumbure bucikukira maze kuyagasaba amatora n'abantu bose bakoze ibyaha maze Uburundi kugira ngo bugorore yanzwe muri 2025 jye mbona umwenga si umuti ahubwo ari izindimbo kuvuga ko yakoze amatora cyane ruzaniye iruhande urucange ruriye
Egome icyo kibazo mwakivuze murakoze Gedeon ndabakenga deka duhe ijambo mushyanahe njangwa jibebeko agira icyo avuze ku bishikirijwe na Gedeon ndabakenga hamwe na Emmanuel Dusenge. Emmanuel Dusenge akaba yavuze ko ONU ikwiye kureka ubutumwa bw'u Burundi ko nibwo buri mu gihugu ngo bukakemura ibyo bibazo, mu gihe Gedeon ndabakenga nawe avuze ko atari umuti gutohoza ibyaha byo mu 2025 ahubwo yakwiye gutangurira muri 65 kuva Burundi bwikukiye. Duga ku ijambo mu kanya gato kuri ibyo bibazo bibiri mushiganahe njagwa jibebeko mu kanya gatoye cyane gose munsi y'umunota umwe ibyo bibazo bibiri bya bashinganahe babiri. Duga ku ijambo
abo bose ibyo bavuze n'ukuri. Ubwa mbere ni uko ibyaha byakozwe kuva kera, ibyaha byatanguye abantu bose bakoze ibyaha ntibigeze bahanwa, nicyo gituma itohoza ryari rikwiye washaka
kuva mu 1965 kubandanya gushika no mu 2015 kugira ngo tumenye neza abakoze byaha. Yewe n'ukuri natwe biratubabaza kubona yuko abantu bakoze ibyaha hanyuma bakaguma bigegembya. Uravye nk'ibyo bavuga by'ukwigutera abantu nk'amagerenade, uravye nk'ababyeyi bariko baridandariza ibyamwa bagategwa amagerenade n'abantu ko ya Bujumbura bakabatera amagerenade, ugasanga nka Martin n'iby'abandi ministre araba iby'agateka kazina muntu bakamusanga avuye gusenga bakamutera gerenade, ariko by'ukuri ugasusanga ntiba nabivuga ntibabona yuko hari abantu bafite ibindi byaha bakoze kandi washaka ugasanga babikoze bashyigikiwe bari kumwe n'abagombye guhungabanya umutekano, mugabo ugacusanga ntibabikurikiza uko byategerezwa kuvugwa. Hanyuma ubutungane bw'Uburundi turashyigikiye ko ari bwo bukora igikorwa, burya honye ijya gukora igikorwa mu gihe ubutungane bw'igihugu butaba bwakoze. Uko bashaka gufata rero uruhande rumwe,
reka dusabe Natasien Sibomana nawe nyine agire icyo avuze kuri ibyo bibazo bibiri byashikirijwe na Emmanuel Dusenge na Gedeon Ndabakenga. Mushya na Natasien, mwumvi ibyo bibazo mwavyumvise cyangwa ni gihe telefone yari yacitse?
Ndashaka kwibuka duga
ku ijambo umunota umwe kuri ibyo bibazo bibiri.
Emmanuel ati ndibareke ubutungane bw'Uburundi bukore beko uko nyine naje ndabyemera gose. Jewe mbere ntababesha ngira ngo urwego rw'ubutungane abantu ntibarugomba kurufata nk'uko je narufata, nabona ko ari urwego rukomeye cyo kimwe na leta nshingengo z'amateka nshingamateka n'izindi. Mugabo niko koko ko ubutungane bw'iwacu bwigenga, njangwa yavuze ko hari abantu benshi bapfuye ndabyemera gose kandi ndakeneye ko bihanwa no muri prona no mu bandi turi kumwe, nta muntu ashyigikiye ko ibyo byaha bituhanwa. Mugabo none yavuze abishe Adolf aravuga abishe abandi n'abandi, hariho bamwe twumva bariko baracibwa imanza bibabyo bitarabyo, hari abo twumva ngo imanza ziriko ziraba, mbwa hari nyinshi cyane niwe ndadondagura hatwo zifatiye umunsi tutarigira twumva n'amatozi nyine yabaye. Mwarumvise hirya y'ejo umuntu bamutwaye ku murango mu ndwi iheze kazamva mu rugi rw'igipolisi ngo nawe uraza kutwitwara ko ngo ndo no kuvuga ko atavyo tuza
mu kandi kari munsi umuntu tumwe ivyo bibazo bibiri
ngo yitware cyo cabiba akamizwe n'ingoma. Nico gituma ubutungane bw'iwacu nibwo nibukore koko, kuko amadosiye yose ntazoja muri sentare mpana vyamuze makungu ivyo ndavyemera gose. Mugabe mugihe butarigenga ngo buhano ngo butohoze byose, reka tuje n'ahandi kuko n'ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu. Icya kabiri, mwitohoza rihere mu mwaka wa 1965 bijya bisa n'ibyo nyine, beko muze ko mu masezerano y'Arusha bari bumvikanye ko ibyo byaha byose byotohoza ukuri ukamenyekana n'abagiriza ibyaha bakabihanirwa biciye muri wa mugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira bigaca no muri sena bidasanzwe. Ubu uri ko araburabuza ayo masezerano y'Arusha ninde ugira nabo muri opozisiyo? Nicyo kibazo ndagisubize Beko yaje aza kibaze aho gitegerezwa kubarizwa. Yemwe twebwe turakeneye ko ibyaha byose bihanwa, byari byakoze kera byari byapfukoze vuba. Mugabo ka muntu yize amategeko bamenye ko umuntu umufasha ariko arica umuntu uwo munsi utazorindira kumuhana ngo uwishe mu 1735 ntarafatwa.
Ego me tubibutse nshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Nibasumba Celestin, mwiwe neza?
Mwiwe cyane.
Muri hehe Nibasumba Celestin?
Ego.
Muri hehe?
Mwiwe cyane.
Ok, murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo mu kanya gato umwanya uragiye, nturenze muntu umwe.
Je icyumviro cyanje kuri iki cyegeranyo cy'abahinga ba ONU mvuga yuko boraba mede yuko umwuga wabo utasubira inyuma nimba ari abahinga koko, kuko mu Burundi nibuka yuko higeze kubaho inama ya ONU barafata ibihano kuri bamwe bari muri leta baravuga ko na commissaire de police chef wa radio yabonye niyo barimo hanyuma baravuga ko hariho n'abandi bari muri opposition nagirizwa ko baba barateye ibisasu nk'ibyo ntoki mu bakenyezi bariko baridandariza utuntu baravuga ayandi mabi menshi ya code baravuga naho muri opposition bahanywe iyo kwica cyegeranyo ubiraze neza bavuga ko bobo batashoboye kubona neza uruhara rwa opposition mu byaha byakoze guhera muri 2015 none ko arabahinga abashoboye gufatira ibihano abo bantu babafatira ibihano atacaha bababona ko kubera iki babonye ibyaha byakoze na leta mbagazi byakoze na opposition ibikogwe
egome murakoze nibasumba Celestin kuri cyo kibazo reka duhabashinga ntahe ijambo kugira ngo bagire ico bakivuze ko dutangure kumushinga ntahe tasiyansi y'umana duga ku ijambo tasiyansi mukanya gato
murakoze ngira ngo arakebuye ayo mashirahamwe mpuzamakungu duhereye ku ishirahamwe mpuzamakungu ni yabaye ishirahamwe rihuriye mu bihugu bya Afurika n'ayandi n'ayandi kuko nk'uko abivuze agiye arafata ingingo leta y'icyangwa iriya kumvo izicyanke ziriya ntiyigere akwirikiza izo ngingo ibyo bintu bishobora kugirira ingaruka mbi ubuzima bw'ayo mashyirahamwe cyagira igihugu na kimwe cyangwa abanyagihugu baba batugizira kandi muzi ko yashinzwe nka cyane cyane ONU kugira ihagararire amahoro n'umutekano ku isi icyo natwe twama twakebuye ko ni ukuhagabira kugira ingingo bafashe bazihagararire ibihugu bazifatiye bikurikizwe icya kabiri ati ntibabonye ibyaha byabo muri opposition kandi hari bari barafatiwe ibihano byo kudatembera mu bihugu bicanke biriya ibyo narivuze ndabigaruka ko baravyanditse arasoma neza n'abatasomye raporo bati haravugwa ko harabo barateye mu Kayanza arabaciye mu Cibitoki haravugwa ibi n'ibiriya cyaba byagirizeho muri opposition ntitwashoboye kuronga umuntu aduha ibyagirizi koko kugira ngo tubishye muri iyi raporo naha nsubiye gukebura bene nabo babivugaho ihukiri bita ko bagashigikira leta kwitabemerera ko
bagiye egome ndabona kane katujanye
aha rero ni cha kibazo nibabe bamenye ico bavuga nibamenye igikenewe bamenye ningene gikogwa
egome reka duhe ijambo
usanga bavuga ibihushane by'ibyo bavuze hirya
reka duhe ijambo mushanahe Jean-Jacques Gilbert Beko asozere kuri iki kibazo cabajijwe na nibasumba Celestin duga ku ijambo mushanahe Tatian
egome kwa tuwana yuko ndo kachesi wama nabudu yuko ama sederano yiharusha awahegwa ama woki mugongo na ama sederano yiharusha alikara wahegwa ama woki mugongo alikara jamu mbiro kandi zukuri kanda haonye yori mbira gato onya azobo nane za kizo inu wabugira kumaradio atarizo na gato onya hanyma umugui sederano kile se yuko jewe izo nabo onye mhumu unu ase ari mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki bateye na Monsenyeri Jean Louis bamuhoye gusa yuko ari perezida wa CDR bakamusanga muhira bajya mu Kamenge bakamutera amagerenade bakamurasa ibyo byose bumva niyo nubwira ngo yaraswa na leta
egome mugarutse
n'abatabishaka hanyuma CNTB
hari kibazo akane karagiye hari kibazo cabajijwe na nibasumba Celestin kivuga ko umurwi wa ONU wabonye ibyaha byakozwe na leta ariko utabonye ibyaha byakozwe na opposition ico kibazo mu kibuga kwiki
na kimwe babonye urya mugwi wa ONU nta byaha babonye byakozwe na leta ahubwo ni umugwi wakoze icyegeranyo atacho wabonye ibyo onye babimenye kandi na raporo batanze irabyerekana neza kuko hariho naho bobo bavuga bati tusabye leta y'u Burundi yuko yogira itohoza ku makosa ku byaha byabaye ikongera ikavuga ngo tushaka gusaba ngo na CPI ijya sentare mpuzamakungu ikiri imanza abakoze ibyaha by'ihonyabwoko ibyaha
Nushiga na he Njangwa Gilbert Beko ndabona kanya katujanye nashaka kugushimira cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye kandi numushiga na he Tasiyansi Bomana nawe nyene ku byimvira shikirije turashimiye abanyamwanya radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo tukadushimiye naba kurikiranye ikiganiro cyacu dusangira ijambo cyo munsi turashimiye ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukadushimiye na Fatukarara yegeranije ikiganiro mugira amahoro mugoroba mwiza mwese.